tuje mwese mwahisemo kumviriza radio isanganiro kaze muri no makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyeshuri batatu mu mwaka w'icumi ku ishuri Green Hills International College y'Igitega barahawe igihano cyo kumara iminsi ndwi muhiri wabo kubera kumena ibiyo bivugwa n'userukira ishuri imbere y'amategeko muca mu byumba. Bamwe mu banyepolitike baranegura ko hakiri inyifato nko kunyuruzwa no kudafata kumwe abanyagihugu bakabona ubwicanyi bwabaye muri ntegana marangara mu mwaka w'1988 bwari bukwiye kubera icigwa bo baba kora bene ivyo. Inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu yaremeje integuro y'ibwirizwa ritunganya igisata c'imbuto mu Burundi. Mucegeranyo c'iyo nama Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta yasiguye ko iyo integuro ifise intumbero yo guteza imbere uburimyi muca mumumviriza. Ngize ingingo nkuru nkuru zigiza no makuru mugira mushikirizwe nanje Stella ndayishimiye. Uri katuma amajwi abashikira ni François Akimana mukanyi sase ni Donido.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa. Bamwe banyapolitike baranegura ko hakiri inyifato nko kunyuruza no kudafata kuma abanyagihugu babona ko ubwicanyi bwabaye ntegana marangara mu mwaka w'1988 bwari bukwiye kubera icigwa bo baba bagikora bene ivyo. Babishikirije kuri uyu wa kane mu nama yo gutegura amatohoza azokogwa muri ayo makomine yatunganijwe n'umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Cyari ndayicariye arongoye Severe ntakana izo nyifato zibonekeza ariko akabona ko ingorane igaruka hanini kubajejwe gukinga uruhagarara rushobora gushika mu gihe ibimenyetso vya mbere vyibonekeje. Ni nkuru ya Clovis niyo nkuru.
Nta bwicanyi butangura ata kimenyetso na gitoya.
Inyuma yaho Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Severe abajije abari muri iyo nama uko bajeje intwaro muri komine za kera za Ntega na Marangara bari babanye n'abanyagihugu imbere yo kuba ubwicanyi ibuba. Agatogwasa umwe mu banyepolitike y'u Burundi yacyashwiza ko batora abagusa ibyo byabaye muri kahise ahubwo boraba no muri kino gihe. Avuga ko mu gihe hakiri igifato zimwe zimwe kudafata kumwe abanyagihugu bishobora kubyara ibintu bitari byiza mu kibano.
Igihe cyose danze ni societe hakaba ikintu cyo gusa no gusumbasumbanya abantu le manipulateur babyinjiyemo iba katastrofe. Uyu munsi ibihari ibyo tubonesha amaso ivyo byose no kuraba lo plus jamais ça ce n'est pas seulement par rapport au passé c'est aussi par rapport au présent. Burya yugira gucyo kumva ngo harabanyuruzwa yugira gucyo kumva ngo hari biziga bitongwa ivyo bituma imitima y'abarundi iteka lo plus jamais ça izoba kuko ivyo byose twabanje kugira gute kusezera tukabivamo les citoyens ils ont droit yo kureclama yo bumva yuko badatunganirijwe neza. Uno munsi uvuze ikintu kidahimbara abatware ngumuraraho byo gukoreshwa n'abakoroni kuko mu mapreride yizo ngorane tubona le crise majeure nkizo za marangara ntega canke izindi haba habanje kuba une manipulation de l'opinion.
Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi Severe nawe remeza ko atabwicanyi bushobora kuba mu gihugu atabimenyetso vyabaye.
Nta bwicanyi butangura ata kimenyetso na gitoya cabaye aho bingorane ubu ivyo bimenyetso turabisoma uko byaje. Hanyuma ashinzwe anticipation na prevention barabikorerako uwatereye ikiyumvira avuga ati raba mu gihugu ibyo bimenyetso raba mu karere ibyo bimenyetso ahubwo twaca kongerako raba na kure ibyo bimenyetso niwe byitwa géopolitique internationale géopolitique régionale na géopolitique nationale.
Ku Barundi baguma bavuga ngo abatutsi nibo batwishe abandi ngo abahutu nibo batwishe. Pierre Claver ndayicariye yasozere yibutsa ko atica ubwoko ahubwo hica umuntu.
Urakoze Clovis niyo nkuru. Societe Rainbow icukura ubutare nta mwumvikano n'umushobora kugiranira na leta y'u Burundi ku bijanye n'amasezerano yo gucukura itabanje gushikana uburyo bwavuye mu itoni 200,000 ubutare yimvye bishikirizwa n'umukuru w'igihugu yishura ku kibazo c'ukuntu leta yiteguye hamwe amashirahamwe amasezerano yayo yo gucukura ubutare yahagaritswe yo kwitwarira u Burundi. Ni mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu harungikwa ku isoko umucugira kabiri w'ubutare bwacukuwe tumukuri
kire. Kuba tujye tero hari habari bafise ama societe twagaritse. Cyane cyane cyo vuga Rainbow Mining. ekadanya kadiyo kukubuga ya sosiete kukira no awarundi wa imeni na awa urana jena na awa urana nicho wa urana nicho wa urana itanicho maraki yobe kuko ngarabo nyeuko ya masenza anuona neza koyari mungo uburigani kuti then bo mining international yitwa renipo international resources iyo yara aje ivuga yuko ishaka kuja mumugambi wo kwibutana baca bumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano ayo masezerano yara yo kugira societe mixte d'exploitation miniere no vuga baca bagira ishira hamwe ririmo leta n'iryo rindishira hamwe ryo hanze bakagira rero ishira hamwe rimwe rizokwimba ubutare mumara masezerano rero leta y'u Burundi yategereza guca ironkamo ibice 10% mu mutahe wibanze capital social iyo rebo international resources yategereza guca kuzana amahera iyo society ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare ayo mahera gacaba ayiyo society bwego ikindi yacitanga yari ifise uruhushya kuko niyo yavuga ko yagize rusheritse kuri tererana yacifata rya ruhushya karuha ya society ishinzwe ishashi rero ishinzwe uwo mutahe wibanze ibigeze bawuzana ayo mahera gukoresha kugira bigurwe ubutare ibigeze bayazana iyo sosiyete warabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize prosesi bari gushinga inzego z'iyo sosiyete ahubwo ya sosiyete bashinze icyo tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ya sosiyete yo hanze ize yimbira ubutaka n'ikirikora rero ikirimba atariyo yari kwimba kuko ntiwavuga ngo rero boye mining Burundi ngo yari ifite ubutaka itagira amahera none yari kwimba gute ifite umutaka ntigira n'amahera yo kwimba none yimbye gute Dere kana kwa ari hundi muntu yace ku ruhanda rimba bati bashora itoni zishika 2000 yango zirarenga ntari faranga rimwe bazaga muri kigi rero uno munsi cyenda vuze iburanye yoborana ngo ya societe nitwa yishinze rene boy mining Burundi yoborana ngo aranyivye twayivye twe twasigaranye itunga ryacu ubu turi ko twasaba kuzana amahera bakuye muri izo toni 2000 kandi bavuze ko nta mwumvikano wundi ushoboka batabaje kuduha amahera yavuye muri zo toni 2000 zaje
Tusimbire ku mugwa mukuru wa politike abanyeshuri batatu bo mu mwaka w'icumi ku ishuri Green Hills International College y'Igitega barahawe igihano cyo kumara iminsi ndwi bari mu heri wabo kubera kumena ibiyo bivugwa n'userukira imbere y'amategeko iryo shure ahamenyesha ko ari ko ivyo ataco bisa bisana n'abanyeshuri 25 kuri iryo shure nyene bigeze gufungwa hanyuma bakarekugwa bagirizwa kumenagura bime mu bikoresho na bimwe mu biro by'iryo shure mu ijoro ryo kuwa 22 ishiri wa 23 gitugutu 2025 sirya nibigira abitwiganire
userukira imbere y'amategeko ishure Green Hills International College y'Igitega Rodrigue Ndayishimiye avuga ko abo banyeshure batatu biga mu mwaka w'icumi kuri iryo shure bamenye ibiyo ariko batabishaka ariko rero kubera amategeko y'iryo shure avuga ko umenye ikiyo ahanwa akongera akakiriha baciye bahabwa igihano cyo kumara iminsi ndwi imuhiri wabo icyo gihano kikazorangira ku munsi wa gatatuza ari nawo munsi bazogarukira ku ishure bongere barihe n'ibiyo bamenye Rodrigue Ndayishimiye amenyesha ariko ko ivyo ataco bisabisana n'abandi banyeshure 25 bo kuri iryo shure bafunzwe hanyuma barafungurwa bagirizwa kumenagura bimwe mu bikoresho by'iryo shure no guturira bimwe mu biro byaryo mu ijoro ryo kuwa 22 irishira kuwa 23 gitugutu uno mwaka arongera ati kuva abo banyeshure 25 bagarutse ku ishure baritonda akabasaba kubandanya uko agashimira n'abavyeyi ku mpanuro bahaye abana babo ubu kandi kuri iryo shure ngo hari abapolisi baguma hafi ku mvo zo gutsimbataza umutekano waryo mu gihe umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yari yategetse ko haba inama y'ugwego rujejwe indero kuri iryo shure kugira ngo bige ikibazo cy'abo bana 25 Rodrigue Ndayishimiye avuga ko iyo nama yabaye bongera baraha icegeranyo umushikiranganje kuri wa gatanu igenekerezo rya 14 ariko ibiri muri ico cegeranyo ngo nibanga aheraheza avuga ko kubera ikibazo cy'abo bana kiri mu butungane bituma ishure atanga ingo ryofata kuko ikibazo cyaciye kirengera ishure ngo barindiriye ikizova mu matuhuza azokogwa n'inzego z'ubutungane nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Katihabwa Artemo Igitega Jean Bigira ku radio Isanganiro.
Isanganiro
inami sumbingi.
Tuve mu gisata cy'indero tuce mu gisata cy'uburimyi inama shiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu yaremeje integuro y'ibwirizwa ritunganya gisata cy'imbuto mu Burundi mu cegeranyo cyo nama Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta yasiguye ku integuro ifise intumbero yo guteza imbere uburimyi burama no gufasha ku imbuto zishikira barimyi tumwumvirize
ibwirizwa rihari ubu ritunganya gisata cy'imbuto yarafashije ico gisata gutera imbere aho biruko birakeneye ko iryo bwirizwa risubirwamo kugira ngo ritore inyishu ku bibazo bishasha biza birigaragaza no kugira ngo amategeko yisunge amahangiro y'iterambere rirama hamwe rero no gukinga inzara mu gihugu integuro yerije gushyira amategeko ku gihe mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo bihari mu gushyiramo bishasha birishyira ku gihe no mu kwerekana ingene icyo gisata coshigikirwa bimwe biboneka integuro y'ibwirizwa ifise intumbero yo guteza imbere uburimyi burama ibwirizwa rizoshyigikira iterambere ry'uburimyi mu gihugu mu gufasha kugira ngo haboneke imbuto nziza abarimyi bazironke bose kandi hisunzwe ingene bikogwa ku rwego mpuzamakungu integuro irashyiramo ingingo zorohereza abikorera utwabo bifuza gushyira imitahe muri icyo gisata namashikiranganje maze guca hirya no hino iyo nteguro ikongera ikayunganira yarayemeje ibanje kuyitosora mu byasabwe hakaba harimwo ko hotomogwa neza ko ari imbuto z'ibiterwa
radio isanganiro biragerageza gutanga amakuru arimo bose naho biboneka ko hariho amakuru atagikogwa niko Gabriel Rusiri arongo yorikoma bivuga mu gisanganiro himbaza kuri wa kabiri imyaka 23 maze itanguye gusamirana uwarongo ishiramwe gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta amenyesha ko ivyo vyatanguye kwibonekeza inyuma y'umwaka wa 2015 biturutse kwiyugagwa ry'amaradiyo amwamwe Gabriel Rusiri asaba amenyesha makuru bayo gutsinda ubwoba bakore maze ngo bongere barondere n'ababashigikira tumukurikire
nibaza ko ari imwe mu maradiyo n'amateleviziyo bigerageza ndakoresha ijambo kwinanata mukagira icyo nokwita equilibre mugabo no munsi n'ukuri kuva mu 2015 biragaragara yuko abamenyesha makuru namwe bwo mufise ubwoba hariho amasije ubona mutagikorako rero keno basaba yuko mu mutima amenyo n'ivyo birashobora gutera ingorane n'ukuri burumviriza amakuru ukumva amakuru ntafise kakanovera kakera yarafise hariho ibibazo uno munsi usanga bitakivugwa ndavyumva kubera intambamye ntizibavako ziva ku cyono kwita context ingene ibintu byifasha mugakira ngo ibyo bintu bihinduke rero tugomba kubigira mu ruhara twese jeno saba iravyo isanganiro dusubire tuciye muri bya bigadiro byo kunama mozaike karadiridimba n'ibindi hasubire ku cyono kwita debadide harundwe deze expert kandi mu murabigira sino babeshera nuko muragerageza mugabo biduke gatoyi naho mvuze cyane bisa n'ibitagenda neza ubuya icyo twibaza gikwiye n'uburyo twipfuza yuko bikunze abafasha mbere mwashaka n'amashyira hamwe nkawe rikome n'ayandi yodarashyiramo cyane uburyo mu bintu bijyanye no kumenyesha amakuru n'inkuru kigira kabiri nuko leta itakwiye gufata amaradiyo n'amateleviziyo byigenga yuko ari abansi b'igihugu icya gatatu mbona gikwiye gukogwa abafashanya n'igihugu nibasubire baduze cyane uburyo bujya muri gisata cyo gutanga inkuru mugabo kandi namwe kenda basabe ni mu rondere cyane amaproje atuma muronka amafaranga
yari Gabriel Rufisiri arongoyeshira hamwe Oricom ni na hano turangirije no makuru twako turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza abiri nshimire na François Akimana mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Stella ndayishimiye mubandanye mukwirikirana ibiganiro vya radio isanganiro